VOA. Ini Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu Kinyarwanda. Muri beneza nshuti mwese turi kumwe kuri munsi wa Mungu itariki 12 y'ukwezi kwa kabiri mwaka w'imibiri na 17 muri kumwe na Federica Mundikije. Nkuko mubimenyereye ubu ni wa mwanya wa kiganiro muri sanga aho bukera kwigenekezo rya 16 y'ukwezi kwa kabiri abanyapolitike baritaba ubutumire bw'umwunganirizi Benjamin Mkapa mu yindi nshuro y'ibiganiro yarusha mu gihugu cya Tanzania. Amatwi yadusumira bitekanijwe kwabo banyapolitike bihweza ibibazo bitari bike birimwo kwihweza ikibazo cy'umutekano hamwe no kuvavanura n'ingeso yo gukoresha inguvu n'ubwicanyi, kwihweza uburyo bwo kugendera ubutetsi bwisunga amategeko, kwihweza aho umugambi wo gushyira mu ngiro amasezerano y'Arusha ugeze, gutsimbataza umuco w'intwaro rusangi bita intwaro ya demokrasi mu rurimi rw'Igifaransa, guha urubuga abanyapolitiki bose bwo gushyikiriza ibyiyumviro hamwe n'imigambi yabo, kwihweza ibibazo bijanye n'imibereho y'abanyagihugu hamwe n'imibereho y'abatayizabo canke aba akeneye imfashanyo ya kwihweza n'ibindi bibazo muri rusangi birimwo leta ibumwe hamwe n'imigendanire hagati y'u Burundi n'ibindi bihugu bibanyi by'u Burundi hamwe n'ibihugu bikorana n'u Burundi. Mbega ivyo bibazo bizokwihwezwa mu bivuga kwiki mwebwe ikintu mubona ko gikwiye gushirwa imbere cyo tuma abarundi bava mu ngorane bashizwemo n'abanyapolitike batashoboye kumvikana mwaka wa 2015 n'ikihe tubanukuvuga rero ko ibibazo byose ari byo twikwihweza n'abatumire bacu. Ubwa mbere na mbere turi kumwe na Frederic Bahamvuga Inyumvira akaba ari umukuru mugambwe Frodebu. Mwiriwe neza mushiya na Frederic Bahamvuga Inyumvira.
Mwiriwe.
Murakomeye.
Yego cyane.
Yego me twatumiye kandi mushiya na Yabel Gashatsi umukuru mugambwe Ipona mukanya turamurondera nibaza ko telefone yiwe itaraboneka neza. Ubu kandi turi kumwe n'umushinga ntaye Aimé Pascal Nduwimana akaba ari umukuru wa Ministère Africain de Compassion ishyirahamwe rishyira imbere impuhwe gusubiza hamwe no gutanga ubutumwa bwiza. Muri beneza Pascal Aimé Pascal Nduwimana
turanabahaye natwe kandi namwiriwe hiyo
twebwe haracari mu gitondo urakoze mwiriwe neza. Reka rero tutarinze kubatesha akanya dutangure kuri mwebwe mushya na Frederic Bahamvuga Inyumvira urwo rutonde mu bintu bizo kwihwezwa mu yindi nshuro y'ibiganiro birongowe n'umwunganirizi Benjamin Mkapa. Urwo rutonde mwarubonye gute?
Rutonde twarabonye ahanini icyonezera nuko harimo ibibazo byose ariko kandi nuko ubu rutonde ni ari runini harimo ibibazo byinshi kandi mu mwanya muto. Urumva baza ko ari tariki 16 17 na 18 nabyo bibazo bishika hafi 10 mu bisanzwe uwo mwanya ni muto cyane udahuye n'uburemere n'ubwinshi bw'ibibazo.
Muravuze ko urwo rutonde rubuze ibindi bibazo byose, ibyo bindi bibazo mwipfuza byari kuba biri ku rutonde bitariko nibi?
Oya, mvuze ko hari ibibazo byinshi, ibibazo byose birimo ariko ibibazo ni byinshi uravye mwanya tuzobyiga niho bidahura.
Ikintu ku bwanyu mubona mwoshira imbere ubwa mbere na mbere cyo kwihweza kugira ngo abarundi ba subire kwidegembya abasubire kugira umutekano n'amahoro nibihe cyanke niba ari byinshi mugabanije ugo rutonde?
Iyo ari ibintu impande zose zumvikana ko icyo turabwirwa guhera ko kwari uguhagarika ubwicanyi kugira ngo abantu bashobore kugira ituze mu kinyarwanda kuvuga bumve amahoro mu mutima impore mu mutima. Icya kabiri ko bari uko duca twiga izi nkomoko z'ibi bibazo nukuvuga ukuchakuri na masezirano ya Arusha ni bili wa shingiro kuko hanini ni vijo vichari vyara uwa muteka no ayo mahoro ibijo vima ze kuvoneka hachahaga rivi ndi biwazo aliko halibindi mgabo vili mumbera mumbavu no vuga mumbavu Jowa wilako vishwa no kukugwa nuu jitiriwa tulajakuga anira ni wadu jugo fashwa no jugo aliko wali asini jikazwani zana
murakoze reka tubaze n'umushya nta yeme Pascal Nduwimana ariko na n'umuntu mu wo dukorana atunganya uhinga bw'ivyuma ratubiye ko umushya nta ya Bere Gashatsi yashitse ariko reka tubanze duhi jambo eme Pascal Nduwimana nawe nyine agira ica tubwiye ku rutonde rw'ivyo biganiro uca bitangura si biganiro tuvuga ko ari mishikirano inshuro yindi nshuro mwarubonye gute umushya nta Pascal eme Pascal Nduwimana
ego najewe sino jakure nabamvuga inyumvira urutonde ni runini cyane urutonde rw'abantu bashika kuri mirongo itatu mbere hakaba harimo uko twabibonye ubwambere turashima ibiganiro ko ari byiza kandi twebwe turabishigikiye muri make mugabo urutonde tanze ni runini cyane kandi hakaba harimo n'amazina umenga sana yateye amakenga ndetse ashobora no kudidanira abantu turaje kubyagiye birashikirizwa haba n'ishyirahamwe mpuzamakungu ni mu ngingo zayo yagifata cyane ndetse n'ibihugu bya Amerika hariho amazina ateye amakenga umuntu ashobora kwibaza mbega muri ibyo biganiro bazovuga niki kumega hari ibintu bisobanganye bidatomoye neza
ayo mazina nayahe
ko harimo abantu halo
ayo mazina nayahe
nk'ubu noshobora kwibaza nk'izina ry'urongoye umugambwe wa MSD Sinbrije Alexis umengo ndibuka yuko bigeze kuba bavuga mu matohoza mwami yuko yo bafise umuharugwana wafashe ibigwanisho turibaza mbega none abafashe ibigwanisho canke abafise imitahe nabo bazoganira hariho nk'izina rya Minani Jean mbere wewe bayiciye umujya bamwanditse ku mugambwe Sahwanya Frode kandi tuzi ko atamugambwe akirongoye ubu unye hanyuma hariho nk'izina rya Gervelu Fikiri yari cegera cy'umukuru w'igihugu hari izina rya ntabyo hanyuma piyo rya Vanonidasi aya yose ni n'amazina tubona tuzi mu mugambwe watwara umengo ntitwumve ingene bazoganira bazoza nk'abaje nk'abo muri CNDD FDD bazoza nibyo turabona ko babanditse kwa abafrondere mugabo twebwe twaba tuzi yuko mu mugambwe wabo uko babitangaje uko banabibabwira uko batubwira Abarundi batubwira yuko ngo bakiri muri Sahwanya Frodebu aba bagiri uyu rufikiri hamwe na piyo ivyo rero nibibazo twebwe tubona umega ya mazina mwabo yaracateye ikibazo twabonye nk'abaho zarabakuru b'ibihugu nka Buyoya nka Domisiano na ntibantunganya aba bari yarusha mbere nibi byose turakenengira ngo umuco tuzobaza hanyuma aya mazida na here
egome ndabona umushyana he Abero Gashatsi yashitse hano mwiwe neza umushyana he Abero Gashatsi
ego alo
we muratwumva
ndabumva
yego mwararonse rutonde rw'izokwigwa muri iyo nshuro y'imishikirano izotangura yarusha muri indwi nashaka mutubwire amajambo make cyane bose ukuntu mwakiriye urwo rutonde
twebwe uko twakiriye urwo rutonde ku bijyanye n'ibi biganiro bigiye gutangura mu ndwi za yarusha rusanzwe rwari rutwe kuko iminsi itatu maze tujyayo bari bashyikiye ibibazo byo kwishwa iz'umutekano kiriza shingiro ishwaho ry'umuyobozi w'amatora n'ibindi twebwe nzi ko tuvuga ku bijyanye n'urwo rutonde nk'uwuhegeje kuvuga natwe cyane cyane mu magambo y'agashyika meritona twandikegera ntitutahura ingene abatumirwa bitwa kuko turiko turaraba abo batumiye twebwe batwebwe batwishyuma mu magambo y'agashyika meritona ngo uko guverinoma habirumenyesheje aho mu biro byo muhuza yuko umuganga w'agasiga tona ari umugambwe wigenga umugambwe witaje amatora y'umwaka wa 2015 hama ukaba ari umugambwe wo mu position mugabo akaba ari opposition yubaka opposition constructive opposition legaliste rero icyo kintu cyaratubabaje cyane kubona batumira abantu bapfuye muri itona abantu bitavye amatora y'umwaka wa 2015 babita abatoro abadasigana kandi bamaze kuja mu runani amezere y'abarundi aha rero nagira menyeshe abanyumva yuko aka itona amezere y'abarundi iraho
ego me mukanya gatoye cyane gose mushya na Frederic bamvuga yumvira ndumva ibyo biganiro urutonde mwavuze ko ari rurerure eka ndumva ko ariho nibindi bibazo bishora gutuma bitangura bitevye cyane eka abirimo batumvikana mu majambo make cyane gose amasegonda 30 izo ngorane ziriko zirashikirizwa muzivuga kwi
nuko jewe ninavuze neza yuko urutonde rw'abantu mu rutonde rw'ibibazo udahuye n'umwanya baduhaye twokwigamo ibyo bibazo
icyo ni kibazo kimwe mugabo nk'uko tubivuze
urutonde rw'abantu
icyo ni kibazo kimwe mugabo hariho n'ibindi bibazo abo bashinga ntabe babiri bashikirije
byerekeye abatumye ibyo ni bibazo bafise mugabo jewe kubinyerekeye twari twasabye yuko ibyo biganiro abantu bose bo bafise icyo babivuga ko muri kino gihugu cy'iwacu cy'u Burundi botumirwa urya ibiganiro iyo utabitumiremo bose waronka umwanya wo kuvuga icyo cyafite ku mutima ntuburi kuragira ibiganiro kuko ibyo biganiro birahera bigaca bibyara izindi mpari cyangwa babandi nabo bati tukanatwe turakeneye kuzoganira kuko ntimwari ushizemo usanga rero muri ko murata umwanya igihe rero mwabahamagaye mwe bose bakaza abo sinombi nyine bopfa bona akaba mushizi wacu nakaba mushizi wacu ubona ko bavuze bati Dr. Jean Minani wamvize muri Prodebo afite icyo avuga twebwe icyo kibazo iwacu naje nawe hari umwanya wo kuvuga aho bamushyira hose niko bamushyira muri Prodebo nta ngorane ubwo tujye tukeneye ko abantu afite icyo bavuga nibaje bavuge icyo ari ku mutima bagire intererano z'iwabo tuzashyira kugira akamaro kugira turonge amahoro icyo turondera n'amahoro ndiye rero mu biganiro ibyo ari byo byose gye maze kubona ndiwe ndi kondaganira sindabe ibyabambuga inyumvira sindabe ibyo mugambye Frederic reka ndabe amahoro y'abarundi
yego me
namba abantu bari ngaho bose ashira kubyira amahoro y'abarundi nibahamagare baje hako tuguma twenyene amahoro ntaboneke
icyo kibazo turakigaruka ko ni kibazo nkura mutima ico cibiganiro abarundi bamabagiyemwo hanyuma ukunyakeze bikibonekeza ko atamahoro baronke abarundi bagasubira mu bukene ntangire bagasubira mu nzara itagira uko ivuze reka ariko tubanze duhi jambo umunywanyi wa radio ijwi rya America Felix muri beneza Felix muratwumva
turabumva
duga ku jambo akanya gatoye cyane gusa
nashaka kubaza abazoduserukira mu biganiro imitima bazoba bajyanye kuko mbona politiki y'u Burundi tujyayiteye ubwoba cyane baganira barongera inyungu zabo n'imiryango yabo kwetu tubona neza ikintu baba bagiye kuganira do speciale kuko bo baraganira ukumva bagenda kugira ibyo bakuramo twebwe badushyira hagati nk'umupira bakati umwe agatera undi agatera sinumva ukungene bo abantu babakuru nkabo bashobora kuba bariko baraganira mugabo bakaganira umwe avuga ngo serukira abanyagihugu undi ngo serukira abanyagihugu ariko ntibashobore kumvikana kandi twebwe abanyagihugu tutabona neza iyo biriko biraja bo baronka inyungu natwe tukaguma inzara nkubitwica ariko ntihagire ikintu badufasha nashaka badutomorere neza nimba bagiye kuganira ibintu by'igihugu bazoze bareka gukinisha abanyagihugu babagira nk'umupira barondera inyungu zabo batarondere inyungu za bene gihugu nico nashaka kubasaba
murakoze 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 Felix mushe ntahe abere gashatire ka dutangure kuri mwe bwe kuri cha kibazo gihambaye cyane bose gishikirizwa n'abarundi nka bose muri iki gihe babona ko abajya politike bo mu Burundi nabo bavuga ngo baje mu biganiro benshi babona ko hariho kiringo kizo hava gishika eka mu kwezi kwa gatandatu byo biganiro kabiheze benshi murumva ko batizeye byo biganiro by'abarundi baje kugira bashira imbere inyungu zabo ikintu wabwira Felix neke
Nchono ufuga kubijange nicho kibazo chuo mwenyagi hugu Nuko Uburundi gara chie mungora menono mnyaki leze Iki nochatu mnyedusho wala kushika otu geze Pahale ukugani ya Pero nicho harumui hevu uro kumeri nzara Nivi ndi ilazo viri mungi hugu Munga wezozi ose nizosho woka Aru uko avanya politiki Ndete nawa seru kila amashengoro Nawa andi wosa seri Gamo gihugu kwa gani lihi Ahareo no mwize za uko byose abantu bicaye hamwe baraheza bagashika ku gishobora gukiza abarundi n'u Burundi kuko cyoti icyo biganiro byotunganywa neza uwitaba ibiganiro akaba ari umuntu afise icyo agiye aserukira niko abantu barabitangakiranya no baremesha yuko ibyo ari byo byose igihugu n'icyacu dutegereza kuganira kugira ngo dushike ku cyokiza
mu mpinyisho ngufi ngufi cyane rwose mushyanahe Aime Pascal Nduwimana makenga afiswe n'umushyanahe Felix muyavuga ku iki abarundi bashaka kuba bamaze kuruhishwa n'ivyo biganiro abarundi bamajamwo ariko bitazana amahoro arama mu Burundi
vyo kuri jewe aya makenga afise niyo nacyo mvuga ko no bamfise kuko naho umushinga nahe Federica avuga ati abo tumigwa bose ntangora n'ufise ica vuga wese naze mugabo ano makenga nayo turayafise ugiye kumva leta ivuga atabafise imitahe ntibazoganira abafise ico banabazwa kuvyabaye vyabivyo guhungabanya umutekano ati ntibitabe ati abo nibahanwe n'ubutungane hanyuma ukazawumva kandi bati barahuriye kandi yarusha ukumva amazina y'abatwaye u Burundi bamwe tanto usanga bari muri Frodebu ahandi ugasanga bari muri Ranake donc ugasanga n'abantu kuka isekabo sinovuga ngo baranzwe n'ibintu by'ubushinga ntahe cyane ubona ko ari abantu bazabarahinduka umuntu rero aribaza ati mbega ibi bintu kumengane ku nyunguzi wabo rero jewe nanjye mfise amakenga mu gihe leta yoba yarabyiye abarundi ababatoye bakashyira imbere ikintu cyo guhana abagize ubwicanyi cyanye ibintu by'imigumuko hanyuma uyu murundi ari n'akazayumva ngo bahuriye yarusha urumva kwa makenga tabura twe turavuga tuti nibitabe nibagende mugabo barabe kwa barundi ko batazobashavuza kuko nihagira yaho baza barahendana ugasanga umwaka umwe birabaye ukundi mwaka ati ngo twunge ubumwe canke tugabure aya makenga fise niyo jewe nacyo mfise kwa aya mazina amwamwe bamwe n'abasendd FDD ngo frondere abandi ngo ni sendd FDD ngo iri ku butegetsi ukibaza bo ba frondere ingene bazoganira nabo bari kumwe batarakurana no mu mugambwe ukibaza ingene piyo azogenda kuzovugana nabo yasize atunganije ibintu asizeho abavuye muri seni asurbirije abashikiranganji bamwatwara inama nshinga amateka ukibaza nka rufikira icazovuga agiye ahejeje manda hari utuntu tw'ubazo umuntu ashobora ko yokwibaza
ego mushana Frederic bamvuga inyumvira ibibazo ni byinshi cyane rwose cyane cyane muri iki gihe ibyo biganiro bisa n'ibiko bira fata intumbero ubona ko uko mwabivuze biko birajamwe bose bashobora kugira ico bivuyemo ariko hariho ingorane zihari nkuko muwizi no mu hari senarede hari abaye ingorane jo bundi mu hari Frodebu eka muri prona ikindi gice kitemewe na leta izo ngorane zose zicika muri ibi bihe ntizerekana ko abanyapolitiki boba bafise indyane hagati muri bo ariko bakasana bibagira ikiraje shinga abarundi kandi nkuko muvyumvise abarundi basa n'abariko bararuha baruhishwa n'ivyo biganiro bidahera duga kwijamo mu kanya gato cyane gose
ico ntumva kandi ntemera nuko bavuga ngo bagenda kuganira ibintu byabo ubwa mbere hoho urutonde rw'ibyigwa ntirwagizwe nabo rugizwe n'umuhuza cyane cyane icya kabiri nacyo ndi bushimikire ko nuko abarundi bari baraganiriye bararonka amasezerano ya busha kandi arategekanya neza ingene Burundi buzotwagwa bugasangirwa bugakingirwa na bose abarundi bakagira amahoro ingorane twagize nuko haje ubutegetsi butigeze ruja muri ibyo biganiro hanyuma bakaza gutwara bakavuga bati twebwe turafite inka dushaka gutwara ntidushaka ayo masezerano amasezerano yumvikanywe nako n'abarundi mugabo nabo bakavuga ati nange twatowe n'abarundi rero ntidushaka ibyo by'ibiganiro byavuyemwo reka dutware uko dushaka hanyuma ntidushaka nuko ubutegetsi buhinduka dushaka ko uriko arategeka aguma atwara mpaka buri gikuru ikibazo cyabaye ni icyo niko niga gake bibyara ibyo turiko turumva biriko birajamo ariko ndashaka bitandukanye ibibazo by'inzara ibibazo by'inzara mu ruhande rumwe hariho ibintu byihindagurika ry'ibihe bituma izuba riba ryinshi imvura itarwa cyangwa igwa ari nyinshi
ariko hariho n'ikibazo hariho n'ikibazo umushinga ntahe Frederic
yerekeye amahoro ibyerekeye imibereho ya politike ibyerekeye gufashwa na gufashanya n'ayandi makungu ibyo ni bya politike atahandi bishobora kuva
ariko
abantu bashobora kwemera bati reka tuganire mbega tuganire iki ubu tuganira ku mateka amasezerano yarabaye ariho
muri ibyo bibazo by'abanyagihugu bafite muri iki gihe mushyira na Frederic bamvuga inyumvira hariho ikibazo cy'abanyapolitike batashoboye kumvikana bose bo ku mpande zose hariho ingaruka mbi zavuye kuri ibyo bintu
yego ukumvikana amaja hehe Arusha nta bantu batayumvikanye ko kuko mushika igihe aba n'ubutegetsi bwarashinga amategeko bwisunze aya masezerano hagira igihe baravuga bati dusubira gusinya twisunze aya masezerano ninde yababariye ko yahindutse
tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika turi kumwe na Gilbert mwiriwe neza
Thomas
Thomas Kamirindi ni Frederic Nkunikije Thomas turakorana na mugabo siwe
ariko navumvise ko kenshi ko jiji Amerika ni irandeze ngo akubije cyane kandi bunda
yego
hama n'ukuri ko ndakurikirana umushinga naye FDC bamugirimbira n'ukuri urabye njyana jyanemeye nk'utanga interahamwe ngire kuze kubabaza n'ikibazo mu gusogera Imana ya mbere ishatse gutanga ni ukuri mu Burundi abanyapolitike ego turabafite ariko imigambi yabo cyangwa se ibyiyumviro byabo nibyo tugenda turabona yuko ataneza cyangwa se atacyiza na kimwe biza byoroheza ku munyagihugu akiguke n'ubunya murabona yuko Burundi bwabitiye mu magume y'intambara harabaye amasezerano ya Arusha aremeza yuko umukuru w'igihugu ategerezwa kuzoza atorwa n'abenegihugu nyine ubwabo bo tugiye kuraba rero muri Denis Senke tukaraba nyine byagiye nyine amatora yagenze nta munyagihugu n'umwe azi ngo umukuru w'igihugu yatorwa ibintu byateye imari kuko urumva abantu bagiye Arusha nta kintu kemeza ko umukuru w'igihugu ariko abanza gutorwa n'abashinga amateka na kimwe kigeze kivugwa ati imanda ni ya mbere cyangwa se ni ya mbere atewe n'abanyagihugu mu buryo bunini hacyo icyo tuzi ni uko nta munyagihugu n'umwe muri Denis Senke yatewe umukuru w'igihugu kagatuze muri bibiri na cumi abanyagihugu na Jubilee wanjye nagiye ndavuga ati ndatowe umukuru w'igihugu kanaka kubera numva ndamukeneye kandi mba yuko afite imigambi y'ukuri none se ko byashyitse muri Denis Senke bakavuga ati reka umukuru w'igihugu asubire yitoze kandi baca bavuga ngo ingingo ya gatatu bumbe batahurije ko uwo munsi Federico bamugira ko tuzi muri 2015 tutigeze dutora umukuru w'igihugu ntari mu gihugu batongera ko ibyo bintu wewe yabuditse gukagute muri abari mu generali Nyarusha cyane kuzaza wakagiye kuzitse Burundi bakunda kuduhenda cyane kumbe wewe bafite retrofi bakeneye
sozera kuri cha kibazo mushya ntahe Jibe sozera kuri cha kibazo
yego ambo najanda muhaze ati yego birumvikana yuko ku isinzima umuntu yashatse gutembagaza ubutegetsi ntano namwe mu mateko yo ku isinzima ahari ku cyaje ko bitakudeka gihari ngo twarumvikane ko ariko bashaka mutumi abantu mu bawase wara mu bintu bya kudeka yaye kwa 13 mu mwaka wa 2015 nabivuka ko abantu bashatse gutembagaza ubutegetsi none se ko abantu babatumiye umva warundi tuzo kwigira gute yuko nibyo bizana bagiye mu ku ari gihe tugiye kuko ku isizima icyacu kuruta kudeta kidahari
egome urakoze Gilbert hareka mu kanya gatoyi abashinga ntahe uko muri batatu ba Bero Gashati Frederic bamvuga inyumvira na Emmy Pascal Nduwimana nashaka yamwishuriye kuri ico kibazo ca Gilbert ariko mu kanya gatoyi cyane rwose ko yavuze ikibazo cy'ibiringo cyo ntitukigaruka ko ariko nashaka muvuge cyane cyane kuvyerekeye ico kibazo cha nyuma ashikirije avuga ko ico kibazo cha nyuma ariko baza ko abagize uruhara muri kudeta bakwiye kuja muri iyo biganiro cyangwa badakwiye kubijamwo reka dutangire kuri we Emmy Pascal Nduwimana mu kanya gatoyi cyane rwose rwa kwisa
Jewe sinote bamugabo reka mvuge ku kantu nyene k'abanyepolitike nyiri ibintu byaba ari ibintu byo kuduhenda nkaba mvuge no donc avuze uyo Frederic avuze ngo arusha ngo yari itegekanije ngene ngo bagabura ubutegetsi ngene ngo babutunganya ngo leta ihari ngo ntiyabisetse imbere ni ibihe ko asaka no guhenda abantu arusha ivuga iki nimba ibintu byo kugaba byuzenya by'ubutegetsi nta handi hantu ivuga ataruguca mu kintu bita amatora nayo acaba uyo na wagaca yavamo nabo bari kumwe avuze ngo ibice 60 byo kubahutu kuva muri 2005 ibi byari isungwa 40 by'abatutsi byari isungwa mugabo urumva yuko akijanye na kakantu ko kurondera inyungu ziwabo nyene hanyuma ngiye kucajiribe na wabuze ati mbega abagize kudeta nabo ati bazokwitaba ati ibiganiro ahanye jewe rero jewe sinobwira ngo ni Federico ngo ni Gashati ngirambire nka leta iriho gasangwa bafuze bati abagize bose kudeta aya mazina tubona bafisi mitahe ati baje no ku biganiro twosaba ko abari gitega aba basira aba ba generale banafungiweyo bakironambari bazeno nambari babande ko baca bafungurwa nabo kuko kazobari akarenganyo gasangwa bo baraciriwe imanza kandi bafunzwe nabo bandi nabo ko bahanwa bagafungwa bakabikora bakavuga bati nitwicare tuganire ubusho bafungiwemo igisomene bate babarekura nabo murakoze
ego reka duhe n'ijambo mushanahe abere Gashati kuri ico kibazo nyene amasegonda 30 mushanahe abere
murakoze kuri cyane n'ibyo byikiribona babivuze yuko mu byigwa ico kibazo ntikirimo amasezerano ya Arusha cyo gituma ngo bitana tuvuga tuti turashyira imbere ibiganiro kuko amasezerano ya Arusha iyo yapfuye imyaka itahembwe igihugu kirimo cy'imyaka 15 kikaronga aho rero mwavuga yuko ibiganiro byemejije biteguwe neza bishobora gusangiriza ayo masezerano ya Arusha ku bijyanye nabo nabo bakitwa kuteta icyo bakoze atomba gukora ibyo natuvuga tuti dushyira imbere ubutungane
Gracias.
Frederic.
Ego me Monsieur na Frederic bavuga inyumvira namwe mushure cyo kibazo turavuga ko bo afise uruhara muri kudeta canke mu bundi bugize bwa nabi bwa Burundi bashobora kuba baratumiwe mu kivuga ko iki mu kanya gato cyane gose.
Ego mu kanya gato ariko byo mona bajije kibazo abakeneye inyishu simpeba ku kibazo ca mbere naho amaze gushira mu mbavu. Ikibazo cy'amamanda arasoma ingingo ijana na gatatu niyo yonyine muri bwitanshingiro by'u Burundi ivuga
icyo kibazo mushyanahe ni kibazo kigoye kuko n'abantu banonosoye bwitanshingiro ntibakivuga ko rumwe reka rero tubandanye kuri icyo kibazo kindi
politike na kuri kibyarusha intumbero twatanze ntidushobora kuyirengagiza niko bimeze. Ikibazo cya kabiri mbajije ni iki kibazo cy'abantu ngo bojya kuganira ngo bagize ibicanje biriya aho twaganira naba bariko barategeka uyu munsi bakuye imbere na gatatu bari bafise amadosiye umukuru iyo bategeka uyu munsi yari yarafatiwe igihano cyo gupfa ariko twaravuze tuti reka tubikureho kugira ngo tuganire nabo kuko ibyo byose bisumba amahoro mu gihugu. Ndifuza ko umurundi wese afata ijambo amenya icyo umurundi wese akeneye n'amahoro. Amahoro yoza gute? Amahoro agira agaciro.
Hari ariko mu kanya gatoya cyane ngose ikibazo cy'uko mu Burundi indyane zamyeze hari kuva Burundi bwikuki ari uko kenshi na kenshi kudahana byigize byabaye umuco byabaye ibintu byama byashitse ico ni kibazo gihambaye ariko ico ni kibazo c'abantu bacega baraba ivyereke butungane. Turafite kandi umunywanyi muri aka kanya Janvier mwiriwe neza
ndagize mwiriwe
mwiriwe neza murafite ikibazo murafite cyumviro
zo ni cy'intererano ni cyumviro
yego
musanzwe ibigano twatwite vize ko biraba uheruka igira konyo abanyapolitike muhuza yaravuze ko buzokurikira abazoteza kwiga kwita ibiganiro ari abantu atatu bagirizwa abanyapolitike baranse kuko ni kwaje abone kugira tumenye le priorite resonance priorite au dialogue abatatu bagirizwa atatu kugira ngo biganire ureje ibiganiro byatetse kuko biko biraba ko bagiye guhita kugira ngo rabe ibyo basezanye arusha nibagende banyarutse bemere ko ibyo basinyirije mu ngiro ukuri kuje habona neza ino sapyorite o dialogue tuje tugende mu biganiro ubundi namwe se ko ngiro priorite kuko atacyo nagize kandi mfise ibyo nakoze bemere rero kuko kuje habona abafite ibyo azize iruhande hanyuma tuje mu biganiro batatu tuzakwaziriza kugira ngo ntibyakwiye abantu banyuguye n'abandi bagende ni byiza vraiment yaca twavuganye iki barabizi ukuri utungane hanyuma tujye mu biganiro murakoze.
Murakoze reka dusabe umushyantahe abere gashatsi yagira icyo avuze kushikirijwe na Janvier icyo cyimbo cya Janvier mu kivuga ko iki mu kanya gato
cyasabe mu fubire rimo kuko bari mu gutunganyiriza kwa gafemo bya mbwe mu ntara ya Muranza ariko bakora imfura nyinshi kibashoboye kumva neza icyo yashikirije.
Umushyantahe Janvier avuga ko ibyo biganiro bikwiye kujyamo abantu bafise eka tacho bagirizwa canke abantu batagira uruhara mu ngorane zose zabaye mu Burundi kandi abafise ibyo babagirizwa bakajaye kugira ngo ukuri kuje ahabona bose baje muri ibyo biganiro kugira ngo ukuri kuje ahabona.
Murakoze seze nibaza ko tuvuga tuti ibiganiro bibaye ibiganiro birafise icyo byavuye ko hari abagirizwa ko byatumye ibyo biganiro biba tukavuga tuti uwo wese afise icyo yoterera mugabo akaba ari uwera ari umuntu afite intererano mu ntumbero yo gukora igikorwa cyacu cyogenda neza tugategura amatora y'ibihumbi na mirongo ibiri tumeze neza turi kumwe uwo wese mu biganiro gusa saba abo ba kera bafite ibyo bagirizwa bafite intererano batanga badakurikiranwa n'ubutungane nabo nyine boza bagaterera kuko abo twagiye dufite inyuma nibo usanga badutera ingorane rero turemere ko byo biganiro bya bose ubwo cyane cyane abatunganya ibiganiro bakabitunganya abatumizwa bakaba ari abantu bafise aho bahagaze icyo baserukira kandi bakanezerwa no kugiserukira nagira ngaha Frederic ndakubwire yuko mu Burundi wavuze ngo yitoro nango yemewe n'amategeko ngo n'icyemewe n'amategeko n'icyo n'icyemewe n'amategeko iri mu Burundi aho ko bari gukamira icyose uko wanyanga amategeko abo bantu biyitirira isona barafise urunani amico y'abarundi bitocemo baratorwa ibanezerwe no kwitwa uko bashyize mu misoro y'abarundi kuko no muri kampanya ya 2010 baratembereye bararondeye amajwi bitwa uko uno munsi rero ntitwemeye ko batabitira umugambwe bataye barase bahubuza kuronka amajwi ubu no munsi bagatumengo nibo bapfa kuvuga ngo batabasigara ariko rero nabo nyene ndabivuze ndi muramvya jewe mudamiyemeje necece gusubiza hamwe abadasigana mu ntara ya Muramvya bose bace nabo nyene rero amarembo aruguruye mugabo nibatumijwe bitwa ko ari abo mu misoro y'abarundi rero ibiganiro byose batumiye neza bakabahamagara uko bitwa bakaza baje kufisha umutima wo kubaka cyangwa turashyigikiye ko abo bantu bose batangatanga intererano kugira ngo turare ko twategura amatora y'ibihumbi na mirongo ibiri dutekanye twitegereza
umwe wese arondera abanywanyi biwe ngira ngo impari turekwa tugahera kimwe mu kindi vyimviro umushyira ntahe Jean yashikirije umushyira ntahe Aime Pascal Nduwimana nuko mu ntango umwunganirizi yavuze ko abazoja mu biganiro abazobitumirwamo ari abantu batagira ivyo bagirizwa n'ubutungane ariko nkuko mwabivuze hariho n'abandi bantu batumiwe nashaka mubwire ico mubivuze ko mu kanya gatoye cyane rwose
kuri uri kurarenza ko ibintu bimwe bimejewe ndo mu Kristo iyo ntumiye mpora nshaka ibintu byo guserangura nkabanza nkabeshe utuntu twutunyoma twabo banyamigambwe nka Frederick avuze ngo ibiganiro ngo bya yarusha ngo baraganiriye ngo uyu mugambwe utwara ngo barukigwana ngo batiriwe izo ngo gupfa ngo barikondane Frederick ngomba mvuge yuko abarundi ubakine kubazi ico gihe wewe yo bagize ubizi uko ataleta yari hari iya donke iya idanye yari yatowe muri 93 yari yasenyutse abagitwara bari bene wanyu bapfuye hasha haba intambara haba imigwi igwana nta leta yari iriho ico gihe ariko ubu hariho leta itowe n'abarundi bose ucubita ngwiki wewe ko uzubwenge ibyo sivyo rero kandi ngomba nsabe ku myaka ufise by'ukuri ubu umuntu uri sage cyane hanyuma ku kibazo donke cy'abafise nabo ikintu ngo babazwa twebwe turabivuga neza ntitwumve ingene uyu muhuza ejo bundi aja ava ngaha anye akavuga ati abafise bose abagize coup d'etat sindanabazi kandi ntabo turahura nabo ugaca ubona harimo n'amazina mwamumenye umenga afise ibibazo rero twebwe turavuga tuti ibiganiro nihatumirwa abantu bose uko bakabaye n'abashoboka bose ariko ufise umutahe asise icaronde kwako n'ubutungane abanza hanwe naye handi ho ibiganiro turanabisigikiye cyane mugabo iki kintu cyo kuzabarabesha abantu uyu mwanya umuntu akavuga uku wundi akavuga uku twebwe turabuza abanyamigambwe bari serie bose umengani kamereo umwe tanto ari ngaho uyu munsi ejo arahandi turabuza abantu bari serie cy'ukuri imana idufasi
mu kanya gatoye cyane gose mushya na Frederic bamvuga inyumvira hariho ibiganiro vya twakoresheje aha ku ijwi rya Amerika abarundi bagarutse cyane gose ku kibazo cyo kudahana arico mamuko eka yingwane zose za politike zagiye ziraba mu Burundi ivyo mubivuga ko iki twihweje kandi ni kibazo umushya ntahe Jean Vidal yashikirije
ubwa mbere ndagira mbwire janvye ko burya abanye politike nibo uyu munsi barimo baragezwa ibibazo bya politike nazo amagara menyesha mana nazo amagara wubaka n'abanyepolitiki ariko bariko bararabwa n'ibyo bibazo bya politiki rero uko baba bari uyumva abone bakora nabi ninjira muri politiki we akoremeza iyo ni abantu ndi bumuye icyo ni cyambere cya kabiri byerekeye kudahana ibyaha harya ni kibazo by'ukuri gihambaye cyane ku buryo ibi bimaze gukorwa byose mu gihugu cy'u Burundi ni byinshi kandi bimwe byagiye bigenda inyuma y'ibindi ku buryo bimaze gupakangirana n'umurengera icyo byo byanzuhanura hageze hara leta ishobora kubishobora bavuga uti handaciye umurongo niwo ibi aya mavalero tuzumvikana uzo arenga tuzomuhana ubuzima ibya leta urumva ingene ubutegetsi twumvikanye butwagwa amategeko ibi twabuze birako tuzomuhana tubwire umurongo duca hanyuma turabiza kahise tubyicarire mabeza kazoza cyo tuvuga tuti kuvubu umuta igihugu cy'ubuntu kigiye gutwagwa uko ako niko ndabibona jewe ibindi ariko jewe niko ndabibona abo bantu bariko baravuga ati ibyanjye ibyabaye ibintu bagiye bacangacangana mwe nuko n'ibibazo byinshi byagiye bipakangirana ku buryo umuntu uvuga uti reka tubanje ku murongo ariko tudo ku murongo n'ubuhe
tubibutse inshuti mwese komunika mabandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika turi kumwe na kwizera mwiriwe neza kwizera matwumva ndabona umucanaye kwizera bisa n'ivyamugoye ariko reka tugaruke ku kibazo nyene c'ivyo imishikirano iyo mishikirano buca itangura yarusha nk'ikintu mushirantahe gashatsi mubona co tuma abanyapolitiki basubira kwizerwa n'abanyagihugu n'ikihe abanyapolitiki basa n'abaja yarusha reka bagapfundika ibintu bose basa n'abatazogendera ko mu kiringo kirekire ikintu cyo kweza agatima abarundi ko ubuho babona ko abanyapolitiki bazaba bagiye bafise inyungu z'abanyagihugu imbere n'ike
rego murakoze ikintu abanyapolitiki bakora kugira ngo abarundi tubona basa n'abihehuye basore babizere ni uko ubwa mbere twogenda dufise umutima wo kubaka wo kurondera inzira yodushikana ku matora y'2020 tukaba tukarondera umuti urama ntitugende tugiye guterana inkokora ntitugende tugiye guhenda abarundi n'amakungu aho rero byose nabivuze ibiganiro bivana n'ingene biba biteguwe n'ababitumirwako n'icyo tuba tugomba gushikako icyo abarundi bakeneye uno munsi ni uko umutekano wari kuboneka wokomera ni uko inzara iri mu gihugu twosaba leta amakungu akabona ko abarundi ari abarundi maze imfashanyo zaba zitangwa zigatangwa ikindi gikenewe ni uko twokumvikana tugashyigikira tukaganira dushyigikira dukomeza amasezerano ya Arusha amasezerano ya Arusha arashishe icyo yerekanye ko mu gukomeza amahoro n'umutekano mu Burundi hama tukagenda turaba imbere cyane tuganira ingene twakwitegurira amatora y'2020 mu mahoro n'umutekano
icyo kibazo cy'amatora y'2020 turakigaruka ko ariko imbere yaho reka duhe ijambo Adela mwiriwe neza
mirwe neza nyakubakwa mu menyesha makuru
mirwe neza murafise icyumviro murafise ikibazo mu nyarutse mu kanya gatoya
ego n'ukuri ni nk'icyumviro byongera iba n'intererano ku bantu bagomba kuza kwitaba ibyo biganiro bigomba kubera mu Bugande icyo mbona ni uko ubwa mbere haba ku ruhande rwa leta iriho ubu aha mu Burundi cyo kimwe nabo bari hanze y'igihugu bariko bagomba kugarukana imfashanyo mu gihugu cacu nogira nti leta zoma yoraba nta gihugu kibaho kidafashwa nubwo muri leta aho bavuga ngo aha mu gihugu turishoboye n'ukuri ibyo simbona ko twebwe abanyagihugu bato nitwe tubona ko tugowe leta vuma yo kwemera ibiganiro niwo muti mbonurama kabisa ni nk'intererano guhanahana ubutegetsi nibaza ko ari byo biryoshye cyane abategetsi boba ariko baranyumviriza bazokwitaba bino biganiro bogira umutima umenetse kabisa bagasabikanya
murakoze Adela reka tugaruke kuri icyo kibazo c'amatora yo mu 2020 mushanaye mbere gashati ashikirije ariko abantu wihweje amatora yabaye mu 2010 reka hakaba n'amatora yabaye mu 2015 umuntu arabona ko amatora igihe cyose abaye haba ingwane mu Burundi mbega ku bwanyu mushika nta Emmy Pascal Nduwimana abanyapolitiki mu Burundi wabifuza leta ivuye mu biganiro cyangwa leta ivuye mu matora
je mura ndabyibaza yuko byukururaze naka kantu ubonaganya kubaho jewe nguma mvuga kabanye politike iyo duhuye nabo cyane jewe baranambabaza cyane iyo munavuze ngo abanye politike ngo nibo ngo babazwa ngo politike ngo nibazohamagara abamenyesha mana ngo nibazohamagara abanyagihugu urumva yuko ni ka kantu kabo ko kwikunda ngo umunyagihugu menya yuko igihugu atari mwebwe 10,000,000 ni imiliyoni 10 si we urumuvuga ngo urarusha ubwenge abandi umenye kutogwa n'abarundi ubwabo ako nakagaye rero rero ucusanga kenshi amatora ategurwa mugabo kube abatashize imbere ingene bazobaho batashize imbere imigambi yabo umwe avuga ati nzokirana mbumushikiranganje mbumushingamateka ugacumenga abaye akibarekiwe iyabivuyemo ntiwo mubazi byo kudandaza ibyo kurima uramubazi by'imisobeko gusa na long march n'amadiscours aryoshe ivyubahiro niho amatora aca abagorera n'ahandi hoho icihutigwa ryari hindugwa ry'amategeko basobangana nje bafutanije ubona donc bayategura no kunyunguzi wabo iribwirizwa shingiro bari hindure bari hinyanyure amategeko atomogwe ikindi naco utsinze atwarire bose utsinzwe nawe ashira hani ntayisize twubake icisha abo bantu rero nibashize imbere na kazoza kabo bafashe yuko ubuzima bwabo bazofira muri politique bakayijyamo amaboko ya abo atara zingama imitwe yabiza mu nyibyo bintu by'ibinyoma byabo nibamenye yuko ushobora kuba na president ukavamwo ukarima ukorora ukavuka bumushinga amateka ukabivamwo ukorora ukarima ukabaho igihugu tuzagisangiye twese abo nibazumvire yagira usura kutugaya ngo abanyagihugu Frederico nibo bazogutora iyarusha siwe ufise umutwe usumba abantu bose urumurundi nk'abandi ufise ijwi rimwe nk'abandi
yego Pascal nibaza ko kwishyura ibibazo byo bari byo byiza kurushaho ikiganiro gisa nuko umengo muri ko muraterana amajambo ariko nagomba n'ico kibazo nyene tukibaze mushya ntahe Abel Gashatsi mwihweje ukuntu amatora agira abandi ngwane zagiye ziraba gihe cyose amatora ariko aregereza canke ariko araba murabona ko abanyapolitiki mu Burundi koko bashira imbere amatora leta ivuye amatora canke leta yivuye mu biganiro
murakoze nibyo mu Burundi turaza amatora ingene yagiye arakurikirana urabona ko hari imigambwe imwe imwe nibyo ivuga demokarasi ikavuga ko igiye mu matora mugabo kandi hariho bamwe bamwe twagiye turabona kumure bashaka gutsinda amatora batarayacamo na hariho twagiye tubona mu matora dufata 2010 twarayitatse ageze hagati bamwe barasokora nibyo bibazo byari bihari mugabo twebwe mu mugambi w'adasika na icona twamwe tuvuga tuti twebwe tushyira imbere demokarasi turahiganwa dutsinzwe tukabyemera hama tukabandanya mu 2015 naho nyine urabona ko ariko byagenze hariho abantu batwita amatora y'amakomine hajya kongere y'abashingamateka bagaca basokora ubu rero nibaza ko ibyo twoganira kugira ngo dutegure amatora y'2020 ubwa mbere ni uko twarondera inzira irama ni ugushyiraho umugwi wigenga wigenga ufite ukuri wizewe n'abarundi bose ibyo bikaganirwa maze amatora agatunganywa neza ntihagire aho tuzokumva hageze ku matora igice icica nk'ikiriya ngo turabivuyemo
ndabona akanya
icyo tubona ni uko hariho abantu babona yuko inzira n'ubu mu Burundi naha muri Bujumbura n'ahandi hariho abarindiriye ko bazoshyirwa muri leta hariho abarindiriye ko bazotwara igihugu bivuye mu biganiro iyo ngendo ntikwiye guhinduka twebwe mu magambo y'adasika na itaravero turiteguye ko aya matora y'2020 twoyajyamo tugahiganwa ndetse umwe yapasa
Egome reka nico kibazo imbere yuko duha ijambo Sophonie reka ico kibazo duhe kibazo n'umushya na Frederic bamvuga inyumvira mwihweje ukuntu byagiye bigenda mu Burundi kuvyerekeye amatora umushya na Frederic bamvuga inyumvira murabona ko abanyapolitike bashira ubwa mbere na mbere inyungu z'abanyagihugu eka murabona ko bashira imbere nka leta bivuye mu matora canke bashira imbere leta zo bazivuye mu biganiro
ibaye nta muntu mashora kuvyishura mwene koko nta cigwa cabaye ngo menye ivyo bamwe nabandi biyumvira
mwihweje amatora abaye mu 2005 2010 eka n'ubu mu 2015
ibazo byabaye muri iyo myaka yose jewe niho nari narabikurikiye cyo nasanze nuko byagiye kwanga amahinyu mu nteguro yayo bamwe amahinyu mu ishyirwa mu ngiro byayo nta kindi cyabaye kandi uzugende urabe mu maraporo yose yagiye aba imyidogo yamwe n'abandi yagiye iba igihe utavuze uti reka twumvikane imyidogo iveho hari mutegura amatora meza yemewe na bose bica bikiki ingorane bidatarije mu mwaka wa 2005 mwaka wa 2010 nta n'umwe atarahari 2015 ndiciwe niho narye sinarabibonye rero ndababwira nti reka tureke kwisiga inkore ku maso abarundi bavuga ni ukuri bicare kandi ntihagire urenganya uwundi ati wowe ntacu maze reka ndakuzingitiranye kuko niwandenganya ukambuza kuvuga ubu ejo n'ubundi ingorane ziguma ari zaziye njye bituma tutava mu ngorane
icyo ni ikibazo gihambaye cyane rwose
abantu bakicara bakavugana neza atawicara ku yundi ingenda ibintu bibugende kandi ntagire wigira samandari ngo arushe ubwenge uyundi
amatora ashobora kuba yarabayemo amahinyu n'ingorane ariko hariho ibintu byavyigaragaje aho mushyira na Christophe Sibunandi nawe nyene yari yashikirije ibiharuro vy'ukuntu vyatohojwe ukuntu imigambwe yari yifashe arico gituma benshi bashobora kuvuga ko amatora mu Burundi yamarimwo intambamyi mwavuze ko kuvugana kuri arico gihambaye turizeke ko abanyapolitiki bazoje yarusha rero bazoba kuravuga n'ukuri reka duhe n'ijambo sofoni mwiriwe neza
mwiriwe
murafite ikibazo murafite icyumviro
ego je nagera mbaze Frederico mvuga inyumvira urabona yuko buce bajya mu biganiro yarusha ati mbega ko bazi uko umunyepolitiki w'inzobere hari icizero wobwira abarundi yuko muziba mugiye kuganira ibintu by'ukuri atari bya bintu muhenda nako mugasanga mubavuganye ibintu by'amagaburanyamagusa bitazanye akamaro abanyagihugu
Nacanja
kuri uwo mushinga na
Yego duga ku jambo
Nacanja kuri uwo mushinga ntahe nawe Albert Gashatsi Nacanda mubaza ati mbe kumugambwe iporo na muhora muvuga yuko mwebwe mutari muri leta mutavuga rumwe na leta ariko ukacusanga icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu ava mu mugambwe wanyu mbe mweho ntimubona yuko mwoba mu nk'igihe ibindi bigambo bivuze ati twe nitwemeye zavuye mu matora mwebwe ntimubona yuko mwa muri ko muri kwegera ko kugira aba iyo yindi migambo izi nyuma ntironke intebe kugira mwebwe izo ntebe muce muzijako uwo mupasikari nawe ntacyo ndamaze ati mbe iminsi yose ko wamuvuga ibintu uratse umenga ushaka gutera akagera abandi banyepolitiki mwa muri komeye agacangwa mu yandi mashyirahamwe ati iryo shavu ni wozi urarigabanya ukareka kuvugira ku iradiyo n'ishavu nk'iryo umushinga ntahe niyo uvugira ku iradiyo abwira shavu murakoze
cyane rwose umushinga ntahe sofoni reka dutangure duhe ijambo Abera Gashatsi yishure kuri icyo kibazo mumubajije mu kane gatoya cyane rwose ndabona umwanya ugiye amasegonda 30 umushinga ntahe Abera Gashatsi
ego murakoze twebwe tuvuga ko tutari muri leta nuko arabaza uwo mushinga ntahe abajije ikibazo ubuganga badafika metona nta mushikiranganje ufise muri leta ndetse nta n'amajwi waronse yuko kugira ngo ushobore kuja muri leta ikibanza dufise kigega cya mbere cy'umukuru w'igihugu tugihaza n'amategeko ariko nicyo twavuga ko kigega cya mbere cy'umukuru w'igihugu mu gifaransa ari muri superstructure presidence mugabo ntari muri guverinema rero afasha umukuru w'igihugu ito nayo ntiri muri leta kuko nta mushikiranganje wayitona ariho gushika kuri uno munsi
reka duhe n'akanya umushyana Federike wamvuga inyumvira ku icyo kibazo niba abanyapolitike yarusha batazoba bagiye mu magaburanyama ikibazo cyabajijwe na sofoni mu kane gato rwose amasegonda 30
ibibazo uko wabonye urutonde bimeze nta by'amagaburanyama jewe mbonamwo twavuze yuko iyo mu bisanzwe abantu baganiriye baravugana ingene ibyo baganiriye bija mu ngiro kugira bije mu ngiro baravuga bati reka tugire dushyireho inzego tuba turimo twese turabe ko ibyo twasezeranye bija mu ngiro mu kiringo kanaka hanyuma dutunganye ingene ibintu biri bigende muri rusange uko niko jewe ndabimenyereye mugabo jewe by'amagaburanyama sindimwo baragabura nshaka kugabura ibyo n'akazi kabo mugabo jewe nagira nsabe kama nwe toza wala vuga na ama jambo mavi yuko menga wala naka jewe mwo paskala mgila nagi na chodupa sida na muzi na choduhuri yeko jewani marande nganya na nini kubungako yunagata anu mwako yunagata anu jena reta narimo na mwuri janye mwako mwaka sangala fisi javu na humbi yori vande nganya
yego me paskala paskala yeme paskala wafuze ika mwushika na hisofoni yafuze kwa uvuga nishavu jinshi chani gose kandi ukarawa ukabonu mwengo urafite gashavu abandi ba nyapolitika nagira mu gicho mubwiye kuri ico kibazo kanya gatoye cyane gose
cyane gose ngomba mvuge ko Brema jewe sinashavuye yatuma vuga turatukana jewe sinukana ivyo barabizi ariko iyo ngeze jewe kuvugana n'umuntu ari karabesha abantu iyo ndiko ndakubita ikinyoma jewe sinwenga ndakivungura kwa icaha rero ataku atabujyajya ikinyoma ndagikubita kwa ikinyoma ukuri nako nsanwenga nkanezerwa mugabe iyo ndiko nyaga n'umubeshi jewe sinwenga vraiment aho wone jewe ndiclaire
Pascal nta muntu ashaka kugukunda muweshe kuko nawe nyene aho ushobora gusanga nawe nyene uwo muntu akwita gutyo nyene niko cyo gituma na Sofoni yavuze ko ikaguteranira imirabwe cyanki ku radio atari vyiza cyane gose reka ariko duhi jambo rya nyuma Alphonse biriwe neza
biriwe neza
miriwe murafite ikibazo murafite cyumviro nyarutsa kanya karagiye
abandi
kumva urafite ikibazo urafite cyumviro
yego
Duga ku jambo?
Hari byo nari kumva neza.
Bon reka tukuseze.
Ubundi nkunda kumva ikinyarwanda. Ya.
Bo urakoze rero niba atacyumvira ufite cyangwa ikibazo?
Ntacyo
Ego ugira umugoroba mwiza. Reka tugaruke ku mushyana ya Bere Gashatsi mu gusozera mushyana ya Bere Gashatsi ikintu mwubwira abanyagihugu twumviriza bari kwa twumviriza ku radio ijwi ry'America ika ceza gatima abarundi murazi ko ibibazo bihari muri iki gihe ni ibibazo byinshi cyane gose ika ibibazo by'ubukene ibibazo by'inzara ibibazo byavuye cyane cyane ku banyapolitike nkuko twabize mu ntango batashoboye kumvikana ku bibazo byashobora kumvikanwa ko batarinze kuja mu migere duga ku ijambo akanya gato amasobanuro ya 30
murakoze yo mwizero no ha abarundi nuko bwa mbere nivyo abarundi bararushe uko uraje amatora twagiye tujamwo yamyakurikirwa n'imvururu zatumye abarundi bategereza kwicara no kugira baganire rero nabaho mwizero ko kumbura ibi biganiro tugira tujemwo abanyapolitike bazofitaba n'abandi tuzogerageza turahari cyane cyane nk'uko amaze kutumenya zidushyira inyungu zacu imbere turahari cyane cyane ishoza giha amahoro ishoza
kizana
iterambere ibibazo by'ubushomeri ibibazo by'inzara kugira ngo turahe imene twamusezera mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi
namwe Pascal eme Pascal Nduwimana mukanya gatoya cyane rwose akizero mu habarundi nakahe ikintu cyokorwa kugira ngo ako kizero kagaruke mu barundi cyane cyane ku banyapolitiki basa n'abatize muri iki gihe duga ku ijambo
Ndero gusa nuko twebwe turanashima ko ibiganiro ko biriho kandi ko ari byiza ariko umugabo ico twizeza cyane nuko amategeko azokwisunga ufisi byabazwa bazwe udafise nawo ico bazwa azokwita bagende aterere ntangorane
Yego me mushana he Frederic bamvuga inyumvira ndabahe ijambo rya nyuma akizera mu ha abanyagihugu basa nabatize cyane cyane izo ngorane ziri n'indyane ziri mu migambwe hagati duga ku ijambo
cyo ndi bavuge nuko igihe cy'u Burundi kigeze hari ku buryo mbona nti abarundi babafise agatima ko gukunda kijya gihugu bova hasi babanye politiki cyangwa abatanye politiki bakicara hamwe bakaramwe wese igicyo yoterera nubwo batabani yarusha aho buhurira hoci kugyanga rabi ngene Burundi bwova muri aka kaga ariko nibaza ko ikintu gitera induru muri kino gihugu ni indandende z'abantu ibyo nibyo baca hambavu y'amategeko bagaca hambavu y'ibintu byose
abanyapolitike rero bakabakuye kandi kwegera n'abanyagihugu. Reka tubashimire cyane rwose mushikana ha Frederic mvuga inyumvira, turashimye nawe mushikana ha Bera Gashati, turagushimiye mushikana ha Aimé Pascal Nduwimana, turashimiye abanyawanyu radio ijwi rya Amerika bose baduteze amatwi, turashimiye engineer Ekana Fatou Karara yadufashe kwegerana kwegeranya ikiganiro. Mugira amahoro n'ubworoba mwiza mwese.